እዚ ኒውዝዊት ኣሜሪካ mubandanya na kudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu ni kumenyana n'ifide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye muri uyu mwanya
nahunze umutekano muke baduhohera amaboko imugongo badutoza amahera tutazi yari karaje barantoteje baranyiruka ko dokumenta ziranyiruka ko imbonera kure ziranyiruka ko ndatandahu
Wano umwe mu mpunzi z'abarundi bashasha bariko bahungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga icamutumye ahunga inkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gatoyi Umuryango w'ubumwe bwa Afrika watangaje ishyirwaho no munsi kwa mbere ry'isoko rusangi kandi ryigenga ku ndege zitwara abantu n'ibintu mu ntumbero yo gukomeza uguhiganwa hagati y'amashyirahamwe y'indege zitwara abantu n'ibintu hamwe no gutwara abantu n'ibintu hagati y'ibihugu byo muri Afrika mu kiringo kiri imbere ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Thomas Kamirine
Fideli rero ibi bihugu ni 23 bya mbere ku ikubitiro biri muri risoko umuhango wo kurifungura ku mugaragaro wayobowe na president mushya wa Afrika yunze ubumwe Paul Kagame w'u Rwanda ari kumwe na president w'inama nshingwa bikorwa ya Afrika Musa Faki ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe i Addis Ababa muri Ethiopia iri soko rukumbi ryitwa SAATM mu magambo ahenye y'icyongereza rizatuma ubwikorezi bw'indege bukorwa mu bwisanzure ibigo by'indege bizarushaho gupiganwa bityo birusheho no gukora neza ndetse n'ibiciro bigabanuke Perezida Kagame yavuze ko iri soko rizahindura byinshi kugenda mu ndege muri iki gihe biragoye kandi bitinza abagenzi akenshi na kenshi usanga nta ndege iva mu gihugu kimwe cy'Afrika ihita ijya mu kindi nta handi nyuze kugeza ubu kandi ikirere cy'Afrika gifunguye ahanini binyuze mu masezerano ari hagati y'igihugu n'ikindi kimwe kimwe indege z'ibihugu byo muri uyu muryango muri risoko mbese rukumbi zo zizajya zikoresha ikirere cya buri gihugu nta nkomyi nta nzitizi nta mananiza muri risoko rukumbi u Rwanda rurimo u Burundi bwo ntiburajyamo ngibyo mu magambo make fide
urakoze Thomas kuri iyo nkuru
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC ubuyobozi bw'ikambi impunzi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko butangaza ko muri uyu mwaka w'2018 bumaze kwakira impunzi z'abarundi 104 izo mpunzi zisigurira ko zihunga kubera umutekano muke ndetse n'ihohoterwa zigenda zikoregwa ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedance Ngabo
Mugereta y'Uburundi igende ikangurira impunzi z'abarundi zahunze imvururu zo mu mwaka w'2015 gutahuka niko umubare w'izindi impunzi ziva mu gihugu cy'Uburundi zihungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ugenda wiyongera mu nkambi z'agateganyo nkuko bisobanurwa n'umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo ya Kavimvira Bwana Salomo Freddy uvuga yuko muri uyu mwaka wa 2018 bafite impunzi 104 ndetse n'izindi 55 zikiri hanze y'urupangu zigi tegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ubuhungiro
tunapata hesabu ya watu 1104 ya watu wako ndani ya hapa kwenye makao ya kupia kipito na kupita
wametoka sehemu mbalimbali, wametoka sehemu, wametoka province ya
dufite abantu 1204 bari mu nkambi ya gateganyo baje baturutse ahantu batandukanye, hari abaturutse mu ntara za Kibitoki, mu ntara ya Mwaro, mu ntara ya Ngozi na Cyanguzo na Muyinga ndetse na Ruyigi. Bavuga yuko hari umutekano muke mu gihugu, bari abantu benshi bagera ku 2200 ariko aba nibo twabonye ko bakwire kwitwa impunzi, hari abandi 55 bagitegerejwe kubazwa kugira ngo tumenye ko ari impunzi. Impunzi z'Abarundi zahunze muri uyu mwaka wa 2018 aho zikambitse mu nkambi ya Kavimvira ari ziri hanze y'urupangu rw'amanjanja n'iziri imbere mu bihangare, zageze zibwirijwe ijwi ry'Amerika zimwe mu mpamvu zatumye zihunga igihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka.
Jewe ku bwanje nahunze umutekano muke kuko nahunze bariko baratoza batubwira ngo badukate mu mushahara nakorera leta, nakora muri environnement, nahunze umutekano muke, bankuye mu kazi bampoye ko ngo sindiko ndatanga ngo ikore ryo kumushahara, nongere ngo nje gukora ibikorwa rusangi ku nguvu, baduboherera amaboko imugongo, badutoza amahera tutazi yari karaja, bagenda mu mamitingi batwegeranya batubwira ibintu bitumvikana bidafashe, bakatubwira ngo mahora arahari ora ta mahora ahari, gushika ino mwanya nino saha nta n'icyumviro cyo gusubira ku butaka bwo Burundi kuko barantoteje, baranyiruka ko dokumenta ziranyiruka ko abimbonera kure ziranyiruka ko ndatandahuwe.
Mugize impunzi zigitegereje kujanwa mu ngambi y'umurongwe iri mu karere ka Fizi zivuga yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibayemo kuko ari igihe ishiramwe rishinzwe gutanga ibiribwa ku isi PAMU ritinda kubaha inkunga y'ibiribwa, bityo bigatuma barushaho kugenda basonza ndetse bamwe bagahitamo kujya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani.
Cyambere na mbere ngatubayeho, cyambere ni sukuri ke gose, icya kabiri ni ugufungura gukura bora nk'ubu no munsi umuntu ntajya saa sita n'umugoroba, kandi twa tumaze iminsi tujya saa sita gusa ku mugoroba umuntu ntiyafungura, mbo umuntu afashwe akagwara cyambe mbere bagiye kumujyana kwa muganga babanza kumutoramo indwara y'inzara. Kenshi ash abantu ngaba benshi bagwara kubera inzara, kubera iki isukurike?
Hari igihe umuntu agiye gukora hanze ataronka akazi bakatubuza mbere n'umubazizwe umutekano, hari igihe hino batubuza ko dushobora gukora aho hantu dushobora gucukura. Ikindi nacyo tubayeho akazi kuza kukarondera kugira ngo kaboneke, siko kaboneka. Hano urashobora guca $1,500 wirura urikorera amabuye ugacura rura nk'umuntu afite abana cyangwa 8 n'umugore n'umugabo, urumva ko abantu 10 cyo $1,500 ntigisobora kubasumira imboga n'ubugari, urumva rero saje bingorane
no gusohoka hanze birabaho.
Hanyuma gusohoka hanze barashobora kuturekura mugabo nk'umurimyi wabaza guca igikonkwane cyo kurima amasaha baturekurira buba bukeye ugiye kurondera ko kazi ntubu kikaronka.
Kuba muri iki kigo cy'agateganyo cyakira impunzi cya Kavimvira kirimo umubare w'impunzi mwinshi, bituma ari impunzi zimara iminsi hanze zitegereje kwakirwa kugira ngo zihabwe ubufasha burimo ibiribwa ndetse n'amacumbi, zigenda zigenerwa n'amashyirahamwe yitaho impunzi. Edatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Burundi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwemeza ko ibanki y'isi yose yemeye gushumbusha abanyagihugu ibitungwa vyabo vyahuye n'akaranda k'impene. Umushikiranganji Deo Gide Rurema yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijanye n'ivyo ubwo bushikiranganji bwaranguye mu mwaka w'2017. Uyu mushikiranganji yemeza ko amatohoza yerekanye ko ako karanda kazanywe n'impene zatanzwe zivuye muri Uganda n'umugambi ufashwa ni banki y'isi yose. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka wa 2017 yemeje ko igisata c'ubworozi naho cifashe neza cahuye n'ingorane cane cane akaranda kateye ibitungwa bito bito mu ntara zitatu zigize igihugu c'u Burundi. Deogide Rurema yemeza ko imene zirenga 300 zishwe nako karanda.
Harabaye akaranda k'ibitungwa bito bito, impene nizo zafashwe cane kandi n'ingwara mbi cane irandagata nk'igitega. Twarabonye ko hariho impene zababa 300, harabavuga 400, nta biharuro dufise neza, ariko ikigaragara nuko impene zirenga 300 zarapfuye muri mwaro. Hariho izishika 80 zarapfuye mu kirundo, zishika 200.
Naho uyo mushikiranganje yemeza ko amatoza kibandanya aravuga iyo kokaranda kavuye.
Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze izo ntungwa zaje ziva muri Uganda, zitanzwe n'umugambi bita Revamp2. Uwo mugambi ukaba waronkejwe uburyo ni banki y'isi yose. Twarabatumye ko turagira inama, turaraba ingene ivyo bitungwa vyaje. N'ubu rero hariho umugwi uriko urabitohoza neza kugira ngo uzoduhe idonido, tumenye aho hoba harabereye amakosa.
Igikomeye kubw'uyo mushikiranganje nuko ibanki y'isi yose yemeye kwizoshumbusha abanyagihugu ibitungwa vyabo vyahuye nako karanda.
Iyo haba karanda nkako koko atewe nako karanda ntibayifungura, baravyica hanyuma kabakabihamba kugira ngo abantu nabo ntihabe habingorane ku magara yabo. Ciza mwomenya ibanki y'isi yose yatanze ubwo buryo, yaramaze kwemera yuko izoronsa amahera itaya gashumbusho kugira ngo abene gihugu babuze ibitungwa bazobironswe. Ikiro n'ikindi gikorwa kugiye gukurikiranira hagufi.
Ikindi kigiye gukorwa mu ntumbero yo gutuza ko karanda nkuko vyemezwa na Deogide Rurema, ubushikiranganje arongoye bugiye gukorana n'ishirahamwe FAO kugira buronke ibikenewe mu gutuza ko karanda.
Kwiyongwara isanzizwe mu bindi bihugu, ishirahamwe FAO iriko riraturungikira abahinga kugira ngo ako karanda tugatuze Burundi. Kandi noneho se ugatuza gusa, twarasabye yuko boronsa uburyo bukwiye, ibikoresho bikwiye, ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ntituze turazimya umuriro wamaze kwaduka. Ariko muri kubu kazoza kagufi cangwe karekare tuzokingire ibi bitungwa dukurikije amategeko.
Ingwara ya karanda kimene yibonekeje mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2018. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwaciye bufata ingingo ko atamene n'imwire kuri we kuva mu ntara zabonetsemo ku karanda ijanwa mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha. Iyindi ngingo ni uko impene zibonetse ko zifashwe nako karanda zaca zicwa zigahambwa. Ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 ukwezi kwa mbere 2018 zugaye amasoko yose yahora dandarizwamo impene muri zo ntara zatewe na karanda. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Amatora ya kamarampaka yo komeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi atarekanijwe mu kwezi kwa gatanu, mu gihe ayandi matora arimwo amatora y'umukuru w'igihugu atarekanijwe mu mwaka w'2020, no kuvuga mu myaka ibiri iri imbere. Yamara Abarundi batari bake barimwo n'abarongoye abandi hamwe n'imigambwe baracari hanze y'igihugu. Mkiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Prosper Ntawugwamiye komisera jejwe inyigisho no guhana makuru mu mugwiseni hamwe na Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona na Zeno Nimubona umukuru w'umugambwe Parena abo banyepolitike baciye hirya no hino ibibazo bijanye n'itegurwa ryayo matora. Reka dutangure twumvirize Prosper Ntawugwamiye atangura avuga aho mugwiseni ugejeje itegurwa ryayo matora.
Aiki kwa watu kutegua matoro kigeze umuguse ni umeruse gushira habona urutonde rw'ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizako. Ubwo rutonde nago ahenshi usanga ari nk'amashuri abana bigamwo n'ibibanza hafi 373 nico bita centre d'inscription. Muga muri ivyo bibanza rero harimo ahantu bazokwandikira cyo twokwita bureau d'inscription cyangwa unité d'inscription 583.
Intambamye gushika ubu mubona ko mushaka kugira nizihe muri cyo gikorwa.
Nibyo nta gikorwa kitabura ingorane ariko muri rusange nta ntambamye tubona z'agacamutwe zobuza kwico gikorwa gitegekanijwe mu kwezi kwa gatanu kiba.
Mu mwaka wa 2015 hari imigambwe itavuga umwe na leta yanse kwitaba ayo matora muri baza kwivyo bishora gushika muri ayo matora yose imirije.
Izabona kwibaza ne mugiye gifuka simbije n'icupande n'igihugu bakwibisabwa n'amategeko kugira bitaba amatora gushikura rero sino kugira ngo banaka bazoza cyane banaka nibazoza ubwo no kubabaza umve ko bazokwita ubwo rubanza.
Hari ikintu mu murwi wanyu mwakora kugira ngo abanyapolitike bose bizere ayo matora?
Cyo kiri mu gisata no kwita cinyigisho zo gukunda igihugu izo nazo zitangwa mu mpande zitandukanye ziratangwa mu migambwe hari n'ubushikiranganje bujejwe inyigisho zo gukunda igihugu. Ubu nibaza yuko mbere isekeza ririho mu gihugu n'ibyo gusigura iminyanyo z'ibwirizwa shingirizo nabyo abarundi bose bariko barabikurikirana aba barundi bari mu gihugu hagati cyangwa abarundi bari hanze.
Ego reka namwe ezena nimubona mutubwire ukuntu ayo matora ariko ategurwa birabashimisha bwebwe ku gatwe kanyu eka n'agatwe ku giti cy'aba abo murongo we mugambwe ipona. Mushyira na ezena.
Mu bisanzwe iri bwirizwa shingiro iriko rirahinduka uno munsi abanyapolitike harimo n'umugwi nibatazirengagije cyari gikorwa cyategerezwa guhinduka imbere y'amatora y'ibihumbi 2015. Muri ivyo hariho ingingo hasaba yuko urupapuro rw'inzira bategekanijwe kuri ayo matora mu ngingo ya 28 basaba yuko bohindura ingingo bo kwisunga ingingo ya 299 y'ibwirizwa shingiro akaraba ingene ibitigiri bategekanijwe ziyarusha ku bunkehwa no ku bakenyezi byoringanizwa neza gusumba kugira ngo bishike ku ntego y'amasezerano y'iyarusha. Ivyo rero zateza kwigwa n'imigambwe yose icyo twarabyumvikanije n'umugwiseni urimwo ariko uko vyagenze ubu tuko tubibona uku bifuza ko abazwa ntibabajijwe na cyane cyane ko ibwirizwa shingiro rya haheruka twari dufise icyo turi mu gutandukanya inzego z'igihugu mu kugabangana ubutegetsi bimwe inama nshingamateka n'inama ijejwe ubutungane le pouvoir judiciaire la pouvoir exécutif no kugabangana ubutegetsi ku bitigiri by'amoko.
Kuri ibyo bitigiri by'amoko mushya na heze no
haba gutandukanya ubutegetsi iri bwirizwa shingiro ntiryabitegekanye ryabitandukanya nicyo gituma mubona izi ngorane ziriho haba no kugabura ubutegetsi ku bikurikije umwoko ntabiriho. Hari inyama gusa baba baragabuye nkurikije amajambo bahora bavuga n'ijambo ndakunda bagabuye ibibanza gusa naye handi ubutegetsi ntabwagabuwe.
Ego mushya naze no nimubona kuri icyo kibazo nyine mwavuze cy'ibitigiri ukuntu ubwo ubutegetsi bwugabanganywa hisunzwe ubwoko hariho abarundi benshi bavuga ko ivyo ari nk'ukwemeza amacakubiri bakayashyira mu mategeko bakayemeza mu mategeko abo barundi mabwire iki
kwemeza ntuzeye. Iyo muri demokrasi bavuze ko ubutegetsi bugabugwa sinibaza ko demokrasi ari y'amacakubiri bavuga ati ubutegetsi bugabugwe n'inama nkenguza n'inama nshingamateka n'inama n'ubutungane na leta ubutegetsi bugabugwe sinibaza ko rero demokrasi yo bari y'amacakubiri mugabo no kubwoko baragira bati kubera ikibazo haba hari hinjyane bapfa ubutegetsi ntibisubire kugaruka niba busangire kugira ngo bakinge ubutegetsi gituma babugabura bakurikije amoko mwibuka icyami cyatumye amasezerano yarushaza kwari uko abahutu bagira bati ubiyo leta irimo ubwoko bumwe n'igisoda kirimo ubwoko bumwe irarenganya abahutu kuko ntiyarenganya abahutu harenganya inzego nicyo gituma rero izo nzego bagira bati bazisangiye icyo kintu gica kihava rero samacakwira ahubwo no kuza kuyakinga
mu kanya gatoyi ukuntu amatora ari kwategurwa muri iki gihe murayizeye muzoyitaba umugambi wanyu
amatora uko bitegekanije amatora iyo ariho baravuga ko ubu tugeze mu ibwirizwa shingiro rero mu gutora ego cyanke oya gushika ubu bavuze yuko ibyo gutora ego cyanke oya bitavugwa n'ibikogwa ibwirizwa abagenga amatora ya komisiyo elektorale hari habo yavuze ko ibyo bakora itayiraba urumva rero bihejeje kutayiraba caturondera uri ko araringaniza amatora tugaca tumubura kuzoyitaba n'uko tuzoyitaba niho hagera icyo kibazo tuzobaha inyishu
icyo kibazo cyo kubura abatunganya amatora
turakigaruka twateza kuba twaronse ibwirizwa shingiro ubu si nokubwira neza ibirimo ntayirironse mu bindi misanzwe bateza kubiduha ofisiyeri ma kugira ngo tugire icyo tuyigishije ko natwe icyo twovuga tuti muze muri neguriki cyangwa mushimike
ego me umushana prospera ntarugamiye mukanya aduha umuco kuri icyo kibazo ariko reka tubaze na mushana ya bere gashatsi nawe nyene ukuntu umugambwe prona babona itegurwa rya matora duga ku ijambo
murakoze twebwe mu mugambwe adasiga na prona kubijyanye cyane cyane ni integuro y'aya matora y'ibyinzwa shingiro icyo twovuga nuko umugambwe adasiga na prona warashoboye gukurikirana kuva mu ntango kuba bashiraho umugwi uhinyanyura ibwirizwa shingiro umuganga w'adasigana iprona wari ufise uwusukira umuhinga hama twagenda tubikurikirana gushika none munsi hama iyo bwirizwa shingiro umuganga w'adasigana iprona ndetse warashoboye guterera ku bijyanye n'ibyagiye bihinyanyurwa muri iyo bwirizwa shingiro aho tukavuga tuti umuganga w'adasigana iprona uno munsi aho ugeze ni ukuri kurabikurikiranira hagufi kugira kumbure ku kibazo kijyanye no kuzotora yego cyangwa oya umugambo w'adasigana iprona icyo namenyesha abanyumviriza ni uko uzokwitaba uri kurakurikirana ubu kumbure prospere araza kubishikiriza aho tumuvuga bageze uno munsi numvise ko bariko bashiraho cyane cyane abazogira abazoharura abazokwitaba ayo matora aho rero naho nyene umugambo w'adasigana iprona warabikurikiranye novuga ko rero gushika kuri ino saha umugambo w'adasigana iprona uri kurakurikira hama kumbure nitwinjira mu ido n'ido mu byahinyanywe n'ibindi aho noheza nka gico shikiriza mugabo novuga ko iprona yarakurikiye ndetse mvuze mu ndwi iheze imigambwe novuga ihurikiye muri forum de parti politique mu Burundi ku munsi mu ndwi iheze yarashoboye nayo kuronka inyigi abakuru b'imigambwe barasiguriwe barahabwa niyo ntegura y'ibwiriza nshingiro ishasha kugira ngo nabo bahigire icyo baterereye iyo nama yarabaye mu ndwi iheze
hari ikintu mwubwira nk'umurwi ujeje gutunganya amatora cyane cyane mu vyerekeye ukuntu icyo gikorwa cogenda neza murashima vyose nta kanenge nta tunenge turimo gushika mubona umugambwe wanyu
utunenge ntitubuze icyo nobwira umugwi seni nuko koko woba umugwi wigenga kuko twagiye turabiraba hamwe haho usanga koko naho umugusenyi uri ngaho turavye mu gushiraho abawuserukira novuga mu gifaransa le demandre madraseni tugashika cyane cyane muri no minsi aho bariko barashira abazoba bariko bari barandika urabona koko ko hari ibibazo bitari bike aho usanga hamwe bagerageza kwandika bakandika abazoharura mugabo bukeye ugasanga intonde zahindutse aho rero no kebura umugwiseni ko umugwi wigenga ukakora igikorwa nk'umugwi wigenga abari kumbure mu mugambo uri ku butegetsi abari muri administration ntibaze babinjirira baba umugwi wigenga kuko aya matora y'ibwirizwa shingiro ni nayo kumbure babatubwiye ko abazokwandika ubu batazosubira kugira nabandi upandika kuko abazabandise ni bazoca bitwa n'amatora y'2020 murumva ko ico gikorwa rero gisaba abantu bizewe na bose bakora ico gikorwa mu ntumbero yuko amatora yoba amatora meza cyane
mu imbere yuko duha ijambo mushera hahe prosper ntarwamye kugira ngo yishure ivyo bibazo ikavyo kwiyenga ni ibibazo cyane cyane byerekeye abatunganya amatora reka tubanze duha ijambo mu nyanya wa radio ijwi rya Amerika Amede muri weneza muri hehe
neza neza ubundi
bwambarango ni hehe
mu ntara ya Kirundo
mu Kirundo yego me mu izina ry'Kirundo ninde izina ryawe ry'Kirundo
nimubona
Amede murafite ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga cyane cyane kwitegurwa ry'amatora mu Burundi
yego cyane cyumviro ngomba guterera nuko no imiriza umugisemi cyo gutunganya amatora no gukurikirana abiriyandikwa ririko rirategurwa nuko utokwigira ubogegwa wokora wigenga byukuri uko wama wabikoze kandi twizere yuko tugomba uko uzosumbirizaho kuzo wabikoze n'indi myaka ihebye kugira ngo byukuri n'abatashoboye kubona yuko batashoboye kuba bari ngaha mu Burundi babone yuko uri kurakora wigenga kugira ngo kumbure mu 2020 amatora y'umukuru w'igihugu ari karaba bazobone bati ariko warakoze wigenga reka rero natwe tubonera akajyo ko kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu kugira ngo dushobore natwe kuba
munzi murakoze nimubona Amede reka ico n'ikibazo cyari cyashikirijwe na mbere reka duhe ijambo umushyana Prosper ntarwamye agire icavuze kuri izo bibazo byose
murakoze ico nubwira abarundi n'amakungu batwumviriza nuko aho ibikorwa bigeze ubu nkuko bamwe bagiye baraca ku masonga w'imigwi sepi n'imigwi sesi ni ukuvuga imigwi serukira seni kuwe bw'intara no kuwe kw'amaprovensi ramaze kujaho ubu igikorwa gikomeye giherutse gukorwa ni ukugena abazorusansuma abantu abo nabo ni bamwe bazoba bakwiragiye ku mitumba uno munsi mu ntara zitari nke batanguye inyigisho kwa twizeye ko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri atake duciremo itariki tuzoyishikiriza mu minsi ya vuba iyandikwa rya bene gihugu bipfuza kwitaba amatora rizoba ritanguye iyo ngira ngo ni ishumu bya mbere no vuga ibisigaye navyo nk'ibijanye n'ibitabo bazokwandikwamo ubuse ni isosiyete yatsindiye iryo soko iriko yabitanga twizeye ko muri iyi minsi ico gikorwa kizoba caheze ama ivyo navyo badusaba vy'ubwigenge n'ukuri twebwe turagerageza gukora uko dushoboye twigenga ariko kwigenga ubambe no kubariza amategeko ama kwigenga no kuvuga uko kuba kudakorana n'abantu wigenga n'ivyo mu gusenura igenga ariko wigenga ukorana n'inzego zitandukanye kuko hari ibikorwa cyane bwayito kwishoboza turakorana n'imigambwe n'ikimenyamenye gihe twashiraho abo bantu imigambwe twari isabye amazina muri bo turatora kumbureho bari imigambwe itashimishijwe n'ibitigira ukuntu bingana ariko muri rusange bose basa n'abarimwo
yego mereka duhe ijambo mu kanya gatoya cyane rwose zeno ni mubona agira icyo avuze cyane cyane kuri icyo kibazo cy'ubwigenge kandi nyisho mu gihaye mu kanya gato
ubwigenge nibaza ko ari byinshi cyane kuko uyo nyene Prosper yaravuze ko ivyo leta ikora adafite uburenganzira bwo kuyihagarika urumva nta bwigenge bagira
mushyantahe abere gashati ikibazo cy'ubwigenge mwari mwagishikirije mwaba mwanyuzwe n'inshuzi itanzwe
murakoze kunyisho umu Prosperi aduhaye nibyo umugwiseni uragerageza kandi yatubwiye neza yuko bategereza gukorana na leta birumvikana n'imigambwe n'abandi ariko kandi icyo tuvuga ni ikihe kandi umugwiseni urumva ofise arawuserukira gushika hasi kure aho twavuga tuti yumvise akamo twate bogerageza bakaba hafi cyane cyane ababaserukira mu ntara amasepi ababaserukira mu masesi hama bakumvisha ko abarongoye intwaro nibyo bokorana mugabo ntibagende cyane cyane babinjirira babategeka ati kuri nga anyi kuri aba bantu babaje ari santere bo nga anyi aba basohotse nimubahindure mushira haba anyi muri ico gihe kombore bo bivuga ntakiri kare mugabo ntibabatamike ngaho nibaza ko joheza bigatuma abarundi bose abashaka gukurikirana aya matora ndetse babona koko ko umugwiseni ubaserukira kandi uri kubatunganiriza neza
murakoze rero mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saa kuri radio Ijwi rya Amerika tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije gushyira hamwe ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saa amakuru n'ibiganiro mwashikirijwe na Fideni Yongabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteza amatwi, tubifurije amahoro y'Imana no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.